Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho ku rubuga rwa Facebook ni kuri www.radioyacu. Mwiriwe neza inshuti, muduteze amatwi, niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
oya nitanga ishaka, ndabaramukije nabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri nosa.
Yo bwambere wo twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini yuri kurayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ibyo kwemeza ibwirwa shingiro rihinyanyuye ko byo bariko birakorwa ku ngufu ari byo na gatoya, kuko urabye abanyagihugu bita bakuza gusigurirwa ibwirwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi babasanga banezerewe.
Uyo ni Martin Ivyabandi, umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi, avuga kuri raporo y'ishirahamwe Human Rights Watch ku mabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cimirije itora rya referendum.
Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa ahangayikishijwe n'uko Uburayi bushobora kwisanga mu ntambara z'urudaca hagati y'ibihugu byubakiye kuri demokarasi n'ibindi bitangiye kugaragaza imitegekere y'igitugu.
Muri Afrika naho ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi HCR bitangaza ko umutekano muke hagati muri Mali uri kutuma impunzi zihunga muri Burkina Faso ziyongera.
Polisi mu gihugu cya Nigeria yakoresheje ibyuka birya n'amaso gutatanya ibihumbi by'abayisilamu b'abashiti bari mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa ry'umwe mu bayobozi babo mu mujyi wa Abuja.
Zonguru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye, mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Nigeria yakoresheje ibyuka biryana mu maso gutatanya ibihumbi by'abayisilamu b'abashiti bari mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa ry'umwe mu bayobozi babo mu mujyi wa Abuja. Abigaragambya barasaba irekurwa rya Ibrahim Zakzaki, uyobora umuryango wa kiisilamu witwa Islamic Movement of Nigeria cyangwa IMN, ufunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kwibasira abagize umuryango IMN benshi babibona nko guhohotera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Urukiko ruherutse gutegeka ko Zakzaki afungurwa kuko nta byaha yigeze ashinjwa. Harabavuga ko kwibasira uyu muryango bishobora kuzaviramo abayoboke bawo guhinduka intagondwa nk'uko byabaye ku mutwe wa Boko Haram ugizwe ahanini n'abayisilamu b'abasuni.
Tukiri muri Afrika y'Uburengero, ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi HCR bitangaza ko umutekano muke hagati mu gihugu cya Mali umaze gutuma abantu bashika ku bihumbi 3 bahungira baja muri Burkina Faso muri zindwi ziheze. Ivyo biro vya ONU biragabisha ko ubwo bwicanyi hagati mu ntara butera bwiyongera hagati yaba y'ibigwati by'abadogon n'abapuel mu karere ka Koro hagati mu gihugu. Kuva mu kwezi kwa kabiri HCR ivuga ko abantu batari bake bishwe, ibintu n'amazu birasenyagurika, aho ibitero hagati y'iyo migwi vyagiye biriyongera. Umuvugizi wa HCR William Spindler avuga ko ibiro vyabo bifise amakenga ku gitigiri c'abahunga kigiye kubandanya ciyongera mu gihe abantu babandanya gutinya intagondwa ziri muri ako karere hamwe n'ubwicanyi butera bwiyongera. Imbere y'ico gitigiri c'impunzi cinjiye muri Burkina Faso, ico gihugu cari gisanzwe carakiriye impunzi z'abanyemari bashika ku bihumbi 24 kuva ubwicanyi butanguye mu mwaka w'ibihumbi 2012. HCR ivuga ko ukwiyongera kw'impunzi muri Burkina Faso biriko biraremera iryo shirahamwe mu buryo zifise bwo gufasha impunzi. Spindler havuga ko imfungurwa ziriko zirakeha kandi ko amavuriro asigaye yararengewe.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida Emmanuel Macron ubu Faransa ahangayikishijwe nuko uburayi bushobora kwisanga mu ntambara z'urudaca hagati y'ibihugu byubakiye kuri demokarasi n'ibindi bitangiye kugaragaza imitegekere y'igitugu. Mu ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu mujyi wa Strasbourg, Perezida Macron yahamagariye ibihugu 28 bigize uwo muryango guhagurukira kurwanya politike ishingiye ku butegetsi bw'ubuhezanguni bugendera ku bya kera. Abivuze nyuma yuko abashyigikiye iyo myumvire baherutse gutsinda amatora mu bihugu bitandukanye birimo Pologne, Hungaria no mu Butaliyani. Macron w'imyaka 40 yatsinze Marine Le Pen, nawe ushyigikiye amatwara ya kera mu matora yabaye umwaka ushize mu Bufaransa. Macron yavuze ko yifuza kubarizwa mu burayi bukomeye bushize hamwe kandi bushyira imbere ubusugire bw'uwo muryango. Yahamagariye ibihugu bigize uwo muryango kubaka ubumwe bugamije gutezanya imbere, bwakira impunzi n'abimukira bakeneye aho bikinga kandi bukomeye mu bijyanye n'ibya gisirikare.
Kandi naho abagwanyi b'abahudhi bo muri Yemen bashigikiwe na leta ya Iran, bakaba kandi bashigikiwe n'abagwanyi ba Hezbollah bo muri Liban, barahiye ko bagiye kongereza ibitero vya mamisire n'amarokete ku gihugu kibanyi ca Arabi Saudite. Arabi Saudite niyo iyoboye abasirikare b'ibihugu vya Arabu biriko biragerageza komora abo bahudhi babakura ku mugwa mukuru wa Yemen Sana. Mu ntango z'ukwezi abo barobere b'abahudhi bagiye bararirimba indirimbo zo kunegura leta zunze ubumwe za Amerika na Israel mu gihe bariko baratera ivyo bisasu mu gihugu cya Arabi Saudite. Umuso wa Mungu aho habera ihuriro rukokoma ry'ibihugu by'Abarabu rigira 29 Idaran, umwami wa Arabi Saudite Salman yagirije Iran kuba ariyo irikiraha abahudhi amamisire. Yise abahudhi abagwanyi b'iterabwoba bashigikiwe na Iran. Yasavye ONU kwiyamiriza ibitero vy'amamisire 109 vyatewe n'abahudhi muri Arabi Saudite, harimo n'ivyarungitswe imaka.
Ingabo zigera kuri 900 nizo zoherejwe ku mipaka ihuza leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cya Mexico. Izo ngabo zoherejwe ku mabwiriza ya Perezida Donald Trump kujya gufasha ingabo zisanzwe zirinda imbibe z'igihugu guhangana n'ikibazo cy'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Izo ngabo zigizwe hani n'abasirikare ba za leta zitandukanye zirimo ya Texas, Arizona na New Mexico. Ariko icyo cyemezo cya Perezida Trump siko leta zose zemeye kugishyira mu bikorwa. Guverineri wa leta ya California Jill Brown yavuze ko atazemera ingabo z'iyo leta kwitabira ibyo bikorwa. Icyo cyemezo cya Perezida Trump yagifashe nyuma yuko inteko ishinga amategeko yanze kumuha amafaranga yasabaga yose yo kubaka urukuta hagati ya Mexico na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu rwandiko yandikiye Ministeri y'umutekano mu gihugu hagati, Perezida Trump yavuze ko izo ngabo zizafasha mu guhagarika ibiyobyabwenge abanyarugomo n'abimukira kwinjira mu gihugu rwihisha. Biteganyijwe ko izo ngabo zigera ku 400 arizo zizoherezwa muri ubwo butumwa.
Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mubandanye kumviriza amakuru yo kuri no saha avugwa mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Buno wa mwanya wa makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kuri no munsi wa kabiri, Human Rights Watch yasohoye raporo ivuga ko hari amabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cimirije itora rya referendum. Ibindi kuri raporo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Nyonkuru arabidushikiriza.
Ishami ryigenga rihanira agateka kazina muntu rikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abantu 19 bakubaguwe ku vitereke 12 z'ukwezi kw'12 guheze. Human Rights Watch rivuga ko ivyo byose bikogwa mu ntumbero yo guhatira abarundi gutora ego mu matora y'ibwirizwa shingiro ritegekanijwe itereke 17 z'ukwezi kuza kwa gatano. Iryo shiramwe rivuga ko inzego za leta n'ugwaruka gwegamiye umugambo uri ku butegetsi imbonera kure bagirizwa gukoresha ingufu no guhutaza abantu ngo bariko baraca mu nzira zose kugira ngo amatora azobe kandi benshi bazotore ego kugira ngo umukuru w'igihugu asubire kwitoza. Abo baharanira agateka kazina muntu mucegeranyo cabo baravuga nk'umuntu yakubiswe gushikaho gitaba imana n'ubundi yishwe. Ubutwari gisata ca Afrika yo hagati muri iryo shiramwe Ida Soya avuga ati nankeka ko amatora yimirije hazabonekamwo amabi menshi no guhohotera uburenganzira bwa muntu. Abategetsi batari bake hamwe n'imbonerakure barahutaza abantu kandi higanjemwo no kudahana ibyaha kugira ngo bikunde umukuru w'igihugu azogume ku butegetsi. Leta y'u Burundi ntaco iravuga kuri ivyo vyagirije vya Human Rights Watch yamara kuva muri kayise leta ya mayiyamiriza ivyegeranyo bikogwa n'iryo shirahamwe ikavuga ko ari ububeshi buvugwa n'abahunze. Mu matora y'ibwirizwa shingiro ryimirije Abarundi bahamagarirwa gutora kwemeza canke guhakana integuro iryo shirahamwe ribona ko izotuma umukuru w'igihugu ahari asubira kwitoza yindi myaka 14. Indiana za politike ziri mu Burundi zadutse mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 aho hatangura imyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Havuye hajamwo n'ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 200,000 nk'uko ONU ibivuga. Abarenga 400,000 nabo barahunga igihugu. Ku mwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaratanguje amatohoza kuri ubwo bwicanyi niho nyango ry'agateka kazi na muntu.
Urakoze cyane Pierre Clavan iyo nkuru. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ya raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko hari amabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cimirije itora rya referendum. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushingantahe Martin Nivyabandi n'umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, amubaza ingene u Burundi bwakiriye iyo raporo ya Human Rights Watch.
Ubwa mbere ho twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini iyo uri kurayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ibyo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ko byo bariko birakorwa ku ngufu ari byo na gatoya, kuko buravye abanyagihugu bite bakuza gusigurirwa ibwirizwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi babasanga banezerewe. Nta muntu yovuga yuko yafashwe ku ngufu kugira aze haba mu manama canke agende gusigurirwa. Abandi nabo abiyandikishije bose ntibategerezwa, bose ntibabiyandikishije bose saba bari mu butegetsi kugira badosigure ibwirizwa shingiro rihinyanyuye.
Mu kirundi bavuga ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha. Hari abantu bamaze gufatwa boba bamaze guhanwa mu bantu badomwa ko urutoke.
Ariko by'ukuri Frederic Nkundikije usome iyi raporo ukayiraba neza, ni za raporo zikogwa igihe cyose himirije ibiringo bikomeye bya politiki mu gihugu. Ni raporo zitandukanye n'izindi zagiye ziratangwa, aho usanga bavuga abajejwe umutekano, ugasanga havugwa abasanzwe bajejwe babamwe bari mu rwagwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonerakure. By'ukuri raporo dufite twebwe usanga ata bintu haniniya yari bya politiki, byaba byakozwe usanga n'ibyaha bisanzwe ugakuba bihuriranye n'igihe turimwo bagaca bashaka kubigira ibya politiki. Haniniya nicyo twovuga umuntu abahanwa ku byaha baba bakoze, yaba ujejwe umutekano, yaba uwo bari mu mugwaruka urunaruriya, ntaho yabihuriye igihe cya politiki. Nta gihugu kitakogwa mu ibyaha mugabane ntacyo bayifatanya n'ibijyanye na politiki. Turaze ma raporo twe dufise ko turakora raporo nk'uko ameza aheze turakora raporo kandi tu nta hanini ya tu nta sano tubona bifitaniye ibyo byakozwe n'uri
muri ko mutubwira ko mwebwe ibirego byose biri ko birashikizwa atana kimwe cyo kuri cyo bakirimo.
Oya, si ukuvuga yuko abantu babiri bagwanye mu gacimbiri kanaka, kuko uvuga yuko umwe badasangiye imigambwe ko bica biba ibibazo bijanye n'iby'amatora, yuko uyu adashaka yuko ibwirizwa shingiro ryemegwa canke akanwa. Ibyo onizo twanse yuko abantu misi yose bama bafata ibyihungabana byacyo akazi nta muntu acabishira mu bya politiki. Nawe mwabonye muri iyo raporo aho berekana ifoto ya wa muntu w'umucankuzo ahantu umuntu ya abapolisi bakoze igikorwa cyabo bamutwaye kuza kumubaza. Kubazwa mu gihugu n'umushikiranganji n'uwo ari we wese ashobora kubazwa igihe hari hicyo bikeka yuko yoba ariko aronona. Ni referendumu yateguwe n'igihugu bivuye mu biganiro byagiye biratunganywa mu gihugu. Kandi igihe babona yuko ugiye kurwanya umugambi barakubaza gusa mugabo ata kindi kintu kireze. Twe twaravuze ati nibaduhereze uturorero batubwire abo bantu ubushyiranganji bwacu tubitohoze, hanyuma ibyabo tubikurikirane. Mugabo hakintu kinini yatwe twabonye ko twashobora duserukira haba mu ntara haba no mu makomini none abantu badaba badashaka kwegera inzego barabantu
egome iyo shirahamwe Human Rights Watch rivuga kandi ko vyigaragaza ko amatora kamarampaka atekanijwe kwigenekezo rya 17 gikwezi kwa gatanu dashobora kuba mu buryo bugaragara kuko hariho ibikorwa byo gutoteza abantu batashyigikiye aho muvuga kwiye
erega naho tuvuga neza yuko bugenda baratubwira ko byishusaga muri iyo raporo byishusaga bivuga muri rusangi basari ko arakubwira ngo mu ntara ya Muyinga basari ko arakubwira ngo mu ntara ya Kayanza ariko byukuri waza kura ikintu cari cakozwe ugasana ni icaha rusangi cyacaha gisanzwe yaho umupolisi yagiye gukora kazi kiwe muga kuba yabihuriranye n'ibihe bidasanzwe bya politiki bashaka kugira ise za politiki urana ko ari umugambi bya raporo ko yateguwe byukuri kugira yerekane yuko mu Burundi amatoro yakamarampaka aje n'ibishingiro rihinyanyiye atazogenda neza ariko uri kuratembera mu gihugu jewe iyi minsi nose ndayimaze mu ntara ya Ruyigi narahatembereye ndahazunguka urabona neza yuko abene gihugu biteguriye kugenda mu matoro ya kamarampaka atagahato kagiye n'ibyo dushaka rero yuko abanyamahanga bibereye batakurikiye ibiri mu Burundi nibaze baragira amaraporo atuma ibintu bifatwa uko bitari.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe ivyerekeye agateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kajya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze kuba mwatwakuye Frederic Nkundikije.
Urakoze nawe Frederic Nkundikije kubw'icyo kiganiro. Ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ibitekerezo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye ryemeza ko ritewe impungenge n'igikorwa cy'ibarura ry'amashyirahamwe kigiye gukorwa. Faustin Ndikumana uyobora Parisem avuga ko ibisabwa n'ibibazo biteye amakenga ku ruhande rwa leta bo bavuga ko ari igikorwa cyo kumenya amashyirahamwe agikora. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zeman.
Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko amakenga ya mbere iryo shyirahamwe rifise kuri ico gikorwa ari kuba ayo mashyirahamwe atateguwe ngo amenye ingene ico gikorwa gitunganije. Uyu arongoye Parseme anegura nuko atakiranga minsi kiriho cico gikorwa kandi gikorerwa mu ntara zose z'igihugu akemeza ko ivyo amashyirahamwe abazwa biba bikwiye gutegurwa.
Ukaraba questionnaire kandi rw'ibintu bakubaza uhashitse batakubwiye ukubaza ati mbega inama magize mu 2013 havugiwe mwiki mbega amahera mwaronse mu 2012 yagitaye kizingahe projet de financement mwaronse ryari yakoze iki amarezilita mwara yashitse ko ibintu bisaba nyene kwinyira indani mu rutonde rw'ibintu kuza bimara nk'amazahari atatu mugabe ico ico gipapuro wuzuza ukagitoraho nyene naho nyene wabyibwiye kwa hantu ibyo bintu bizohabira kandi bagacabagenda bavuga mvuye bagiye bihana hanwa ngo mushiramwe tazojana hamwe ngo bashafata ko litabaho.
Ishiramwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira abashikiritsera mbere rirama. Risaba ko amashiramwe yobanza kugishwa inama akamenya icabazwa n'ajyari iryo barura ritegekanijwe mu ntara zose z'igihugu.
Twe twumvira yuko ubushikiranganje kugira abanyamashyirahamwe yigenga hari nta uvyanze n'uburenganzira kandi ni ibintu byumvikana. Mugabo igihe atari kukubaza agreement gusa akubaza nibi ndivunga uheza bagirishe inama cyangwa dusaba yuko ibyo bintu bo tugirisha inama bakatubwira ati hagira atangura iki gikorwa kiniki niki kizobera mu ntara muragenda muraba makarandiri bazobazibaza ibi nibi muragenda mwitegure hanyuma mugende muvyishure muzana ibisabwa ngo babone ko mubifise ubutumire butangwe.
Umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akongera akavugirwa ubushikiranganje yemeza ko icyo gikorwa gifise intumbero yo kugenzura amashyirahamwe ariko arakora mu Burundi. Teranzi Nahiraje avuga ko ibisabwa ataramananiza.
Murakubariye ati tubasavye ubwa mbere itegeko shingiro yemera kugeshaha muri hari ubu no muzigo ni mu ntumbero yo kugenzura muri imwe dufise mu mashini ko bisa n'ayo mashyirahamwe tumenya ariko nayo atariho nibasanga hari wagiye kubesha buramatari ariko yemewe atemewe ahamwe amategeko. Icyo ni cyambere cyakabiri bamwe batimuza nane itati yaryo no kuyerekana gusa turabe ko mwifise imeze neza ugacye subiza inyuma ivyo ishami tabifise ikindi gisabwa babwira bati mutwereke ubujye mwarose iyo bwavuye n'ubwire mwabukoresheje kuko biri mu nshingano z'ubwo buyobozi bukuru no kubiraba nta kibazo irusasuma no vuga turabe by'ukuri amashyirahamwe yemerewe ariko kivi ndura vadusana twaremereye amashyirahamwe ugasanga nta kibaho turibona ko dufite yarenga 1000 ibaza ko atangara raporo ndaye sinzi ko yashikije amajana 2 batangara raporo.
mugihe ico gikorwa kizacarakozwe mu ntara ya Ngozi ku magenekezo ya 11 na 12 kwezi kwa kane. Parseme risaba ko cosubirwamwo kuko hari amashirahamwe atabimenye na yari yitabye ico gikorwa ariko avahatishwe ivyo yabajijwe kuko vyasaba gutegurwa. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bo basaba abarongo ya mashirahamwe kuraba ikete bandikiwe n'umuyobozi mukuru ajeje wa mashirahamwe kubijanye n'ico gikorwa kugira bamenye ivyo basabwa bazokwitaba amasango bamenyeshejwe bavyibangikanije mu ntumbero yo kubahiriza itegeko rishasha rigenga amashirahamwe yigenga mu gihugu cyo Burundi. Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyatangije uburyo bushya bw'ikoranabuhanga buzajya bukoreshwa n'abacuruzi mu gutanga inyemezabwishyu. Icyo kigo kivuga ko mu minsi iri imbere buri mucuruzi wese azajya atanga inyemezabuguzi yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Abayobozi b'iki kigo bavuga ko nta mucuruzi iki cyemezo kitareba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Uburyo bwatangijwe kuri wa mbere tariki ya 16 buje busimbura ubwo ari busanzweho bwiswe IBM bwari bumaze imyaka 5. Uburyo bwafashaga umuguzi guhabwa inyemezabuguzi hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue bukemeza ko IBM ishyigiye gukoreshwa mu Rwanda izazana ibisubizo. Uyu ni komiseri wungirije wa Rwanda Revenue Rugana Intwari Pascal.
IBM ya mbere usanga umuntu afite utuapareye twinshi. Tufate nk'amurebe nk'amaduka manini zireba za Simba, za Nakumati. Usanga umuntu afite utumashini tunyanyeye twinshi cyane. Buri kamashini buriya gatanga amakuru kwako. Ariko noneho IBM ya version 2, nk'uko twavuze, ni software. Ni software ushobora gushyira ku mashini nyinshi bitewe n'aho ucururiza. Iki mashini imwe ikoze indi irakibona, ku buryo noneho nyiri business aba afite aho kontrolira amakuru yose rimwe. Ariko natwe bigadufasha kubera ko tuba tubona amakuru y'umuntu umwe tutayabonye mu tutunyanyagiye. Ni uburyo kuri twebwe butuma tubona amakuru ku gihe, tubona amakuru yose, noneho no gukora za audit bikatworohera ku buryo buri automatique.
Uburyo bwa kabiri bugiye gutangizwa mu minsi ya vuba si imashini isanzwe, ahubwo ni programu software izagishyirwa muri mudasobwa y'umucuruzi akabasha kwandikamo ibyo yacuruje. Aya makuru agahita agera muri Rwanda Revenue. Kigigo cyemeza ko iri koranabuhanga rishya rizabafasha kwirinda abanyereza imisoro ya leta.
Kuko kugeza uyu munsi yo tureba abantu bacuruza ari abantu benshi tutamenya turnover zabo. Buriya turnover kidufasha nuko ituma tuzamura umucuruzi mu ntera runaka bitewe na turnover cyangwa se n'igicuruzo cyo tubona uko acuruza. Hari rero abacuruzi benshi ubona bagumye kugira abacuruzi bato kugira ngo ntibasore bakoresheje ubucuruzi bwabo, bigatuma rero tutamenya amakuru mu by'ukuri y'ubucuruzi bwabo.
Iyi gahunda izagikoreshwa n'abacuruzi biyandikishije ku musoro ku nyungu TVA. Abacuruzi batangiye kwiga iyi gahunda bemeza ko isaba umuntu kuba yararangije amashuri asanzwe afite ubumenyi bwihariye.
Ikibazo ahubwo ubumenyi bwo kubikoresha noneho nicyo mbona nyine gisaba ko bahugura abantu.
Urabona birasaba ubumenyi buhagije kuri computer kandi ushobora kuba ukora business ariko yenda utazi computer. Biri no mu ndimi siri z'amahanga, birashoboka rero gushobora kuba wacuruza ariko ubwo bumenyi bwo gukoresha indimi z'amahanga utabuzi. Niyo mpamvu rero mbona ari ibintu bitoroshye. Kimwe cyo ibi birasaba printer, bo birasaba computer. Ibyo rero urumva ko ni ibikoresho bya biro. Mu gihe iriya IBM wayikoreshaga bitagusabye ibintu bya biro.
Iki kigo kirateganya ko mu minsi ya vuba buri mucuruzi wese kugeza n'ucuruza ka butike mu giturage agomba kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga naho gatanga inyemeza bwishyu.
Umuntu wese ukora operation y'ubucuruzi agomba gukora facture ikoze mu buryo buri electronic. Biravuga ngo mu bihe biri imbere kuko biri mu itegeko nyirango riri hafi kujya mu nteko, nta muntu uzabucuruza aba wemewe gucuruza atatanga fakturi ikoze mu buryo bw'elektronika. Rero ni uburyo bwa invoicing system bugiye kujyaho, aho buri muntu azaba ari mu by'ukuri ategetswe kugira ngo fakturi yemerwe igomba kuba yarasohowe muri ubwo buryo bwa invoicing system tuzashyiraho. Itegeko nirimara gusohoka byo bizaba ari itegeko, nta buzabica ku ruhande, ahubwo bazaba ari ikibazo cya enforcement. Twumva rero ari uburyo twise bwa electronic invoicing system bugiye kujyaho kandi buzaba butegetswe umuntu wese ucuruza, yaba ari muri boutique, muri quartier, ahariho hose n'abagomba kujya muri ubwo buryo bwa invoicing.
Abacuruzi baciriritse bavuga nyine ijwi rya Amerika bavuga ko ibi bitazabashobokera kuri bo ngo ibyo basabwa ntibyakunda bitewe n'ubwoko bw'ibicuruzwa byabo.
Nanjye ukereka wenda nacuruza nk'ibintu biri hejuru ariko ibintu by'imineke utuntu kwa makeya ntabwo nagira ntabwo nabijyamo. Akareba inzu acururizamo yareba n'imisoro bamutagisa akabona atazabona atazabivamo akabipareka akabyihorera. Ni benshi nzi pe. Akareba muri butike ye akabona nta bintu birimo. Hari igihe umuntu acuruza kugira ngo wenda abone imibereho, abone uko avuga ngo wenda ndacuruza utu ndunguka hutu tubigishoro, wenda ibindi ndi ibiri iby'inyungu nibyo ngomba kurya. Ubwo rero uko nibamubarira ndumva pe atazagera nago yasabivamo.
Rwanda Revenue yatangaje ko bari guhabwa iyo programu bari guhugurwa uko bazajya bayikoresha. Rwanda Revenue ivuga ko nibura kugira ngo iyi programu ikorwe byatwaye 200,000 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 170 mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu makuru y'imikino, irushanwa rya Sekafa ku batarengeje imyaka 17 yakomeje mu gihugu cy'u Burundi byinshi kuri ayo marushanwa. Reka twumve umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ku kibuga cyitiwe Urukundo cyabuye muri komine Mwumba y'intara ya Ngozi, umugwi intamba mu rugamba w'u Burundi wakiriye umugwi wa Somalia. Umugwi wa Somalia winjiranye mu kibuga amanota 3 mu gihe intamba z'u Burundi zinjiranye ubusa. Somalia yaronse ayo manota kubera Ethiopia baheruka guhura. Kuri uyu w'Imana yari yakinishije abakinnyi 3 barenza imyaka isabwa, naho Ethiopia yari yatsinze. Amanota yaciye ahabwa Somalia mu rukino rwo kuri uno wa kabiri, umugwi w'u Burundi nakutagize mu gusatira kugira uronke ibitsindo. Urukino rwagiye kurangira u Burundi butaronse intsinzi. Umumenyereza na Kizigenza w'umugwi bari basezeranije abakunzi b'intamba inyuma yo gutsindwa na Kenya ku munsi wa 6 imuyinga. Bati Vivye, umumenyereza w'umugwi w'u Burundi, aravuga icyatumye badashyize isezerano.
Ndavyo urukino kuno rwagenze, twashyize imbere y'igori kenshi, twabaye nk'abantu basatira cyane mugabo gusanga imbere y'igori dufise akantu kudatekana, watusanga tunanigwa mu kazio meza tworonka kuja mu ngori, watusanga umuntu arihuze gutanga umupira atabishatse ugasohoka ugaca bavantaje ku adversaire. Statistike y'umugwi wacu uno munsi tuvuga ko yataka atari nziza, ko ntituratsinda igitsindo na kimwe. Mugabo navuga ni abakinnyi dufise gutsinda baratsinda no kuriyo baratsinda, kudusanga kenshi kuri match bikabananira.
Naho amahigwe yo kubandanya aguma yigaragaza ko ari make, icyizere kiracyahari. Umumenyereza w'umugwi w'u Burundi,
uravye aho tugeze no munsi nivyo itwe turi inyuma mu mugwi wacu ufise amata rimwe. Ndavye ukuntu biriko biragenda, amahigwe ni make cyane ko twurengana, ngabo dusigaje urukino rumwe ntituzi ukuntu bizogenda. Bisaba ko kuri twebwe dutsinda urukino rusigaye, turabe tuduharura ibindi, turabe ukuntu bizogenda. Kuri jewe nuvuga ni icyizere kiriyo, kuko mamamach nizisa urukino rwose rufise ukuntu turutegura. Gusa nuko uno munsi byagenze nabi, mugabo tufise amahigwe yo kuronka amanota. Ndavye urukino kurikira tuzorutegura mu minsi ibiri, ndafise icyizere ko bizogenda neza.
Urukino rugira kabiri mu mutegeri wa mbere rwabereye i Gitega. Kenya yahuye n'umugwi w'igihugu cya Ethiopia. Ethiopia yari ikeneye gutsinda cyane kugira ibandanye, kuko yinjiranye amanota ubusa mu kibuga. Kenya yo yari ikeneye gutsinda kugira yironkere bitayigoye itike yo kubandanya. Gushika ubu muri uyu mutigiri, Kenya na Somalia ziri imbere zikaba zinganya amanota 8. U Burundi na Ethiopia ziranganya inota rimwe rimwe. Iyo migwi yose itegerezwa kuzotsinda urukino rumwe rusigaye rwo gukura namwo kugira ironke amahigwe yo kubandanya. Mu mutegiri ugira kabiri, inkino zizobandanya kuri uyu wa 3. Umugwi wa Sudani uzohura n'umugwi w'Uganda ku kibuga cy'Igitega. Umugwi wa Tanzania wo wohuye n'umugwi wa Zanzibar, ariko ubwo rukino ntiruzoba. Imvo n'imvano, umugwi wa Zanzibar warasezerewe muri iyo higanwa rya Sekafa inyuma yo gusanga abakinnyi barenga 10 barengeje imyaka 17 isabwa. Muri uyu mutigiri, Sudan iza kwisonga n'amanota 3, imigwi y'Uganda na Tanzania ikaba inganya inota rimwe rimwe. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shuti mwari muduteza amatwi, ni kuri ayo makuru y'imikino dusorejeho ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 10 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka, turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.